Ikaze bakunzi badususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu wa mwanya w'umuziki na Neri Mwiza. Akanyamuneza kubana namwe. Umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika kenshi dukunda guhagarara ku ndirimbo zifite iciyumviro zihuriye ko. Uyu munsi twashimye kumvisha indirimbo zivugwamo inzoga. Ayiwanye inzoga bazitanga iki? Hari abazita inzoga uko nyene, akayeri, icupa, irengwe n'andi mazina menshi. Kunywa inzoga ngo ni gukanda amazi, guhengeka rudipe n'andi mazina. Egizo ndirimbo kenshi usanga zivugwamo izo byiyumviro nyene. Kuri twe hano ku Ijwi rya Amerika kumvisha izo ndirimbo si ukubahamagarira kunywa inzoga, ahubwo ni akaryo ko kubereka ishusho nyakuri yazo. Abahanzi benshi baririmbye inzoga kwari ukwerekana ikibi zitera, amakosa inzoga zikoresha umuntu. Reka twumvirize.
Yo
duhere mu Burundi. Iyo ndirimbo mumvirize yitwa abanywa inzoga twaragowe, ni ya orchestre traditionnel mu Burundi. Muri iyo ndirimbo bikugura ingene umuntu akorera amafaranga ukwezi kose, iminsi 31 gacu ugasanga usigaranye igiceri mu mufuko kubera yayasoroye inzoga. Umvirize.
Ayo 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 abanywa inzoga twaragowe, abanywa inzoga
Tereza, now you see the two-minded,
Munyagwanda nemeye platini we arahayagiza icupa ahashaka kuvuga inzoga icupa niyo nshuti yonyene yizera niyo yonyene rimuha kanyamuneza mu ijoro rimuha ibitotsi mwe wese asinge nabone icupa indirimbo ni icupa ni ya platini Kuribane inzoga ni gasenya miryango inzoga ishobora kwa ku muntu cyubahiro cyiza kandi ubwifasha urukundo na gake red wine canke umuvinyu tukura ni ndirimbo y'umugwi UB40 wo mu gihugu cy'ubwongereza muri no ndirimbo red wine umuririmbyi avuga ingene umuvinyu awunyoye uja mu mutwe ukamwibagiza umukunzi wiwe izina UB40 risigura mu cyongereza unemployment benefits form 40 cyari igipapuro mu bwongereza basabira ko indishi kubera ubushomeri abo baririmbyi igihe bashyiraho uyu mugwi wabo mu 78 nabo nyene barabashomeri baca bahitamwo kwitirira umugi wabo ico gipapuro red wine ni UB40
kabiri niyongera katatu kambuji jamahoro munda harikaziye
ari namwe mu majambo y'uruvino rudipe rw'umugwinda ngakaranga w'abarundi witwa gira mahoro ugo ruvino gwerekana mabi ategwa n'inzoga haraho muza kumva ko mufatso ni wiwe yibarutse amahasa asohoka atamwaritse no kuvuga kwitaho umuvyeyi yibarutse rudipe ni kigunguru kiri mu bwoko bwa plastique bashiramwo inzoga zikozwe mu buhinga kavukire kino dukuzuru cyangwa kongirimo ngo zivugwa mu nzoga abanywa inzoga badinyera kenshi mu birabo bicaye kuri kontwari nihajya unywero uhagaze ushobora gutereka ikirahuri canke icupa ryawe Safi Madiba umuhanzi w'umunyarwanda atubwira ibyakurikiye yiriwe anywera inzoga kuri kontwari
byatangiye turi kubibabaza twahembwe imereye neza nuko telefoni irahamagara ati mufate kamwe ndaje tuba benshi tunywa nyinshi ibikonje ibishyushye turagotomera muri ako kanya abaraje yasanze abajama kuri kontwari ati kunywa ndashoboye kuri kontwari birangira nabi kuri kontwari asinzirira kuri kontwari
batanywereye kuri kontwari banywera ku kadirisha aho ni vya birabo vyo mu muhanda canke muri karitiye abaririmbyi b'abarundi Easy Boy ari kumwe na Mukenzi na B-Face baratumiranira kuja kunywera ku kadirisha
Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaragiye
Murashaka kumwumviriza dususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi indirimbo zivugwa mu nzoga. Umuririmbyi w'umunyafrika y'Epfo Lucky Dube yaradusigiye indirimbo yise Slave canke umuja mu Kirundi. Iyo ndirimbo amasanamu yonye narikwiye kugira yerekane ingene inzoga zishobora kugira umuja umuntu. Lucky Dube yarakinye yabaye umuja w'inzoga ashika durumbanya muhira akubita umugore n'abana. Slave ni Lucky Dube. tuchabandanya. Kandamazi, nindirimbo ya wali munzui muziki Kina Music. Ba Platini, Butela Knowles, Thomas Muyombo, aliwe Tom Close. Mwiyo ndirimbo, bavugine umunu izizi wa nizoga amela nabi ya tazironsi. Iyo baziku ujije kwa muganga hoho, urameri kwa nabi chane.
Iyo Nabura gatabi ngumba na shingurwa koko sabora no mugore ngumba na shingurwa
jamai
ese ni ya uzamazi changwa simitore
ndirimo zivugwa mu nzoga Pacific nzitonda n'umugwi Etoile du Centre bati izo nzoga tunywa nimbi arashushanya ingere zamutesheje agaciro akarara mu gahinga akajyama mu mufurege akarota gasubira
Zoga, 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 z
kere kwenzanywa ariko ntabwo ndimboregwa yamara y'isoka zankoreye n'ubugesera nari mpejeje akazi nti reka nsome rimwe irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane ntireka ntahe ndogo ndogo ndagenda ntambuka buhoro buhoro ntirashitse imuhira cyangwa mu kalifuni aka kanya nashitse indoto ziba nyinshi nguma ntembera ngenda i Paris nakigwa na Sarkozy nshutse muri Gwanzu nakigwa na Gasunzu ndabandanya urugendo ngenda Amerika nishikanca nakigwa na Obama bangaho nca nkubitira i Birmingham nakigwa n'igishika cinshi na Josiane burya indoto zimoregwa ni hatari keri kumba aho hose byari bukeye nca mbyumva n'abana bariko bavuga ngo ejo ajyanye mu kalifa izi nzoga izi nzoga izi nzoga tunywa izi nzoga tunywa iminsi yose yatuma hari amazi zigasangira niba ntacyumva amahera ntiyahabera izi nzoga izi nzoga izi nzoga tunywa unazinywa amabuye ukaziyogeta ibyahereye aho kuko ntashye byanciye biba ubugesera nashyize mu nzu mbona bariko baraba televiziyo reka ntibakicyugara mbona bose baratwenze baruma barahwera basi mbega tubwire kwanza uvuye he waraye he gusa n'indarane byakugendeye gute ndamaramara umugabo muzima ubwanwa burafuka umunwa kandi mbyukiranya ndabishyura ni byose ni sawa ntimubwire ubwoba ntimubwire ikibazo kwanza kuhera ubu inzoga ndazigize indahiro izi nzoga izi nzoga izi nzoga tunywa nzoga tunywa iminsi yose yatuma hari amazi zigasangisha niba ntacyumva amahera ntiyahabera inzoga izi nzoga izi nzoga tunywa unazinywa amabuye ukaziyogeta kwitera inzoga bazigira umugenzi uzimenyereje na gasozi cy'uhindura umushenzi atakigongwe atambuwe kandi kibabaje nuko ntaciye ndaziheba narihanganye kenshi cyane ariko mu mutima biranga uko mbonye icupa umutima ugasimba mpongeweho umutima ukambamo inzoga sindi mu gihundi cyoye ku gipimo na kare ziraryoshe ikiyago zirateramisha yamara urengeje zirasarisha kweri
Okay, this is 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 okay,
thank you.
Nakoze kwana natwe ni mu gahunda y'umuziki uyu munsi twumvirije indirimbo zivugwa mu nzoga bakunze muranywa mwigerera na kare mu kirundi bavuga ngo inzoga ni nkoya mu mubindi ukure mu bagabo ijuje amerika na meri muva kuti mwirinde ntoki
Na mama zigu shiritwa tisiwe Kani tia musindi o mama we Nara singa honwa o tisiwe Hawa na wachitwa